Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije nchuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya. Nuko rero nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika bimwe bimwe mu vyo naba ateguriye.
Niho bandungitse ati no tahe baca bantekera n'imiti myinshi tuyimaririre muhira abandi baronka aho baje kandi nabo bariko baraza n'ubundi baguma bashiramo izindi ngwara n'ubure ndiko ndamuhera muhira yasigaye.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune Bubanza intara ya Bubanza nyene mu gihugu c'u Burundi avuga ko hari abarwayi bakorera bariko batahukanwa bataraheza imiti yabo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ku mushoferi w'icegera c'umukuru wa sentare na hinyuzwa muri Kenya Philomena Mwilu yaraye arashwe arakomeretswa kuri uno wa kabiri mu gihe kuno wa kane igihugu gitunganya amatora y'umukuru w'igihugu. Igipolisi kivuga ko umushoferi yarashwe ku bitugu ariko kandi ko kitazi nimba Mwilu yari kumwe nawe muri iyo modoka. Ni mu gihe kuri uno wa kane Kenya ariho iri kwiratunganya amatora y'umukuru w'igihugu gushika ubu akaba atawuzi ikizovamwo mu gihe umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yakuyemwo akarenge mu yandi matora yo guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kuri uno wa kabiri niho yashika ibangi ku murwa mukuru wa Centrafrica bubaye rero ubwa mbere hagende inteko zibungabunga amahoro n'umutekano kuva atanguye amabanga mu kwezi kwa mbere. Ho mutegetsi wa ONU kuri wa gatatu akaba ategekanya kugendera igisagara ca Bangassou aho abonanira n'indongozi zacu abateshejwe ingo zabo hamwe n'amakomite y'umutekano muri ako karere. Guterres azobonana n'abakenyezi bafashwe ku ngufu n'abasirikare ba ONU muri Centrafrica hamwe n'imiryango yabo. Azoba kandi ari kumwe na James Canals umushingwamanza wa ONU yaburanira abakorewe imvyamfura mbi na ONU muri politike. Araza kubonana n'umukuru w'igihugu hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka aho aza kugerageza kubumvikanisha mu gihe icuka hagati yabo gisanzwe kitifashe neza. Inyuma yaho mu kwezi kw'indwi perezida yagije umukuru w'inama nshingamateka ko yagomba kumukura ku butegetsi. Urugendo rwa Antonio Guterres Centrafrica ruzorangira ku munsi wa gatanu. Radio Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganyo vyacu muce ku ruga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley ariko aragendera ibihugu bimwe bimwe harimo bya Afrika harimo Congo. Iyo nkuru imbere yuko tuyigaruka ko tubanze ariko tunyarukire mu ntara ya Cibitoke ivugwamo indwara ya korera abagera kuri 9 nibo bariko baravurirwa ku ivuriro rya Rugombo. Menyesha makuru wacu Diane Ndonse yayikurikiranye kuri iyo vuriro aracariko arayica irya nino ariko hagatabo abo 9 bo muri commune ya Rugombo y'intara ya Cibitoke baje biyongera ku bandi 32 bo muri commune n'intara ya Bubanza batangarije Ijwi rya Amerika ko bariko batahukanwa batarakira. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Amakuru dukura mu karere k'ubuvuzi ka Bubanza abantu barenga 32 bakekwa kuba bafise ikiza c'indwara ya korera batanguye kwibonekeza kuva itariki ndwi z'uku kwezi. Baza bava mu mitumba 10 iri muri zone Buvyuko na zone Bubanza yo muri komine Bubanza. Zone Buvyuko ni isinzikaye cyane. Abashika batatu nibo bamaze kumenyekana ko bamaze kwitaba Imana. Abajejwe ubuvuzi ku rwego rw'intara ya Bubanza bavuga ko hakiri kwa rakogwa ibipimo kugira ngo bemeze ko ari kiza cha korera. ariko rero iyo mvugo ntisa nibiri mu itangazo ryanditse ryasohowe kuri uyu wa kane rihamagarira abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku mu kwirinda ico kiza. Iryo tangazo ritewe ko igikumu na buramatari hamwe n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Bubanza ni naryo ryemeza ko igitigiri cy'abashika 32 aribo bamaze gufatwa n'ico kiza. Kubw'ivyo abajejwe intwaro bavuga ko baza batanguye guhimiriza abanyagihugu kucikingira. Musitaneri wa komine Bubanza François Kazovio arabitwiganira
kugira ngo bagire isuku, kuko isuku ari byo inga ayo mazi hanyuma natwagiyageze n'uburyo bwose gushiraho amatangazo cyangwa itegeko kugira ngo ibyo byamwa cyangwa bitandarizwa ku mabarabara cyangwa ahantu hose ari ububare cyangwa ahantu hari amaresito avuga buriro ko abogerageza uburyo bwose hakaba isuku hamwe ibyo byamwa nabyo bijyanirwa ku mabarabara bakaba bakenyenya kugira ngo turabe yuko icyo tugabanuka.
Umuryango utabara imbabare kwahuje nawo ne wagwije ibikorwa by'amahimiriza muri ayo mazone ya uko na Bubanza akekwa ko icyo kiza. Vyongeye urikura kora n'ibikorwa byo gupompa mu mihana ivamwo abo bakekwa ko icyo kiza cakorera. Nubwo abanyagihugu bashima ivyo bikorwa basaba leta gushigikira imihana yose igapompwa.
Basaba kaba pompere uwafaswe utafaswe nawe ntibamwegere ahubwo nibazaniranye bapompere hose. Ayikorera yasikaze naba muri komini Kanyosa iyo komini ifaswe na korera batsabazana imiti bagapompa mu mihana ihanamira anye nivuriro ntabyo baragira cyane n'icyo mvuye mvuga ati niba dufase nyabona bapombe imihana yacu iri hafi
kuko aha anya natwebwe harahujya gukora harahucaho baciye abo bayigwaye ubwo tusanga biragufashe.
Amakuru dukura ku ivuriro rya Bubanza ya kabiri ari naryo ritegekanijwe kwakira abakekwa ko ikiza cakorera nuko kugeza ubu risigaranye abagwayi babiri. Icyo gitigiri cyavuye kuri 32 bahabarizwa ku munsi wa kane. Bamwe mu banyagihugu bayaze n'icyo rya Amerika bafise amakenga ko abo bagwayi bo babatashe batarakira babivuga bafatiye ko hoba harishikiye intumwa yo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kuri iryo vuriro ibabwira ko bakwiye gutaha bakabandaniriza imiti mu mihani wabo. Uyu muvyeyi numwe mu bagwayi babwiye gutaha yaragwajije umwana wiwe.
Nane ninjiye kwa kabiri ejo niho bandungitse ati nutahe baca bantekera n'imiti myinshi tuyimaririre muhira abandi baronka aho baje kandi nabo bariko baraza n'ubundi baguma bashiramo izindi ndwara n'ubure ndiko ndamuhera muhira yasigaye.
Nubwo biruko abanyagihugu bo muri zone buvyuko bemeza ko abantu babandanya gufatwa bacibwamwo ari benshi. Ni mu gihe ivuriro rya Bubanza ya kabiri ryakira abagwayi bakekwa kokorera riri ku birometero 8 y'iyo zone yabo. Abagwayi kugira bashikeyo bavuga ko bagerera amakinga n'amapikipiki ivyo navyo bikabatera amakenga yo gushobora kwanduzanya ku bwinshi ari naco gituma basaba ko abakekwa ko ico kiza cakorera bovurirwa ku ivuriro ritoyi rya buvyuko riri muri iyo zone yabo. Uyu numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko hari n'abasandabira mu nzira kubw'urugendo.
Mu bisanzwe abagwayi bose nk'abi zone yose niho baruhukira. Twebwe rero iyo umuntu afashwe n'iyi ndwara bahamagara ambulance ikamujana hari gihe ubwo nyene ashitse ibubanza birashikagakira. Mugabo n'ukuntu ashitse mu nzira tuca dusanga apfuye. Twebwe rero twasaba twavuga ati none ko imiti ibubanza yobireho canke yobiboneka. Nta kuntu bo dupfunyiriza ugo rugendo bakayizana kuri Centre de Santé kugira ngo abo bantu bacika ndamunzira kugira ngo barokoke.
Ubukene bw'amazi meza muri aya mazone ya Bubanza na Buvyuko yo muri komine Bubanza niyo ntandaro y'ikiza cakorera gishobora kuba kibabangamiye muri kino gihe. Ibubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Ishami rya UNIGITA impunzi RCR mu gihugu cy'u Buganda rirahakana amakuru avuga ko hariho impunzi zitoroka makambi yatandukanye zikaja kurondera ico rirenza mu bindi bihugu nka Tanzania na Kenya kubera ikibazo c'inzara. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Rahisi.
Munama n'abanyamakuru no munsi hano Kampala umuhuza bikorwa w'amashirahamwe akorera hasi y'umuryango w'abibumbye muri Uganda Rosa Malango yavuze ko ari nta munzi nimwe yari yasohoka igihugu cya Uganda kubera ikibazo cy'inzarangije mu kindi gihugu. Ati nubwo impunzi muri iki gihugu zitakibona ibiribwa bizihagije, Uganda iracyari imbere y'ibindi bihugu mu guha impunzi ubwisanzure butuma impunzi zashobora gukora akazi gasanzwe nk'abandi banyagihugu kongera kuri bike zihabwa.
This whole thing of refugees escaping is not an
ati ibyo kuvuga ngo impunzi zirimo gutoroka mu gihugu ni ibinyoma. Uganda ni kimwe mu bihugu bike ku isi aho impunzi zemererwa gutembera uko zishaka. Impunzi ntabwo zifungiwe mu nkambi, zifite ibyangombwa by'inzira bizihabwa n'ubutegetsi kandi zemerewe kujya aho zishaka hose. Zimwe mu mpunzi za Nakivale zifite ikibazo cy'inzara nizaje kera kandi zozo ibyo kurya zabonaga byaragabanijwe kuko zimaze kumenyera akaba zihinga ibyazo. Mu kwezi gushize impunzi z'abakongomani mu nkambi ya Nakivale zakunganiye ku biro bya HCR muri iyo nkambi zitotomba kubera ikibazo cy'inzara ariko ntacyo byatanze. Zimwe mu mpunzi kuva mu bindi bihugu byo mu karere zadutangarije uko ikibazo cy'inzara cyifashe.
Turafata ibiro bitatu ndetse nk'ubu jyewe maze imyaka ibiri hano, ubu ngeze ku biro bitandatu, nkaba mfite abana batandatu. Urumva se ibyo biro wumva byashobora gutunga umuryango hano mu Bugande? Turapfuye n'inzara, inzara igiye kwica abantu. Bashobora kuduha n'ibiro bibiri bibiri buri muntu ku kwezi by'ibishyimbo. Ubwo rero urumva ko ikigoyi kigiye kutwikira hano mu Bugande.
Urabona impunzi zimwe bagenda bazitandukanya, ngo izije vuba zigafata ibiryo byinshi, nabyo nta bwinshi kuko ntiziratuzwa, nizatujwe izuba ryaracanye, bazigabanyiriza ibiryo ku buryo bukabije cyane. Ku buryo umuntu bamuha ibiro bitatu ukwezi kose.
Ibiro bitatu by'iki?
By'ibiryo by'ibigori.
Byonyine, nta n'ibishyimbo?
N'ibishyimbo bashyiraho ikiro. Ubu kugeza abantu benshi ni abadafite aho bahinga, nk'impunzi z'Abarundi ahanini zije vuba kandi nizo nyinshi. N'abanyarwanda bamwe hari igihe bigeze gutakaza amataka yabo, nabo baracyarira ntibarongera kuyabona.
Ukuriye ikigo cya leta gishinzwe impunzi mu gihugu bwana David Kazungu we yavuze ko umubare w'impunzi umaze kwiyongera cyane, mu gihe imfashanyo yazo yo itiyongera mu buryo bukwiranye n'uko umubare uzamuka.
We are now over 1.3 million people refugees in the country. Our numbers have grown exponentially high. These numbers are growing.
Ati umubare w'impunzi mu gihugu ubusaga miliyoni imwe n'ibihumbi 300. Umubare wariyongere cyane, ariko ubwo umubare w'izo mpunzi uzamuka, ibikenerwa kuzifasha byo ntabwo byiyongera. Kuri ubu tubona hagati y'ibike 27 kugeza kuri 30% byonyine ku mutungo dukeneye wo gufashisha impunzi. Utwo duke tubona nitwo tugomba gukoresha gufasha impunzi zose mu gihugu.
So we have to deal with the 27-30% to cater for all the refugees that we have.
Uretse kugabanya ubwinshi bw'ibiribwa byagenerwaga impunzi cyane cyane izimaze igihe kirekire mu gihugu, igihugu cyose muri rusange uyu mwaka cyahuye n'ikibazo cy'izuba ryinshi ryakurikiwe n'imvura nyinshi igatera imyuzure. Irihindagurika mu bihe ryakosheje abahinzi mu gihugu cyose ubariyemo n'impunzi, kabone ko zo ziba zinahinze akarima gato cyane byatumye zigirwaho ingaruka kuruta abandi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Tukiri ku makuru avugwa mu karere, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley ariko aragendera ibihugu bimwe bimwe vya Afrika nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo. Ugo rugendo rero rwa mbere rukozwe n'umwe mu bategetsi bakomeye muri leta ya Perezida Donald Trump, rugamije gutorera inyishu imvururu za politike zivugwa muri ivyo bihugu bitandukanye. Inkuru irambuye y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Ethiopia, Eskander Fyu, murayumva mu Ijwi rya Claude Ganza munyamagana akorera Ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Nyuma y'inama zabaye kuwa mbere w'icyumweru, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yagiranye na minisitiri w'intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn n'umwe mu bayobozi wa Afrika Yunze Ubumwe, yabwiye itangazamakuru ko ari intangiriro y'umubano ukomeye w'igihugu cya Afrika Yunze Ubumwe ndetse n'abafatanyabikorwa bo ku mugabane wa Afrika. Mu magambo yagize ati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona Afrika nk'igice cy'ingenzi ku isi. Tubona amahirwe menshi cyane muri Afrika. Hari imbogamizi nyinshi, ariko turifuza gufasha Afrika muri ibyo bibazo. Ariko icy'ingenzi cyane, turashaka uburyo twafatanya. Haba mu iterambere ry'ubukungu, mu mikorere inoze, cyangwa mu gushaka ibisubizo bya politiki. Nikki Haley yanavuze ko ateganya guhura na Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabumvisha ko guverinoma zabo zikwiye kureka kuremereza akazi k'abakora ibikorwa by'ubutabazi n'abari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri ibyo bihugu. Nikki Haley yavuze ko intego bafite ari uko Sudani y'Epfo yabona amahoro kandi abagore bakitabwaho. Yavuze ko bifuza ko hatakongera kuboneka inzara n'impfu muri iki gihugu. Icyakora hari avuga ko ibishobora gukomeza kugeza Perezida Salva Kiir ahinduye ibintu mu gihugu. Sudani y'Epfo yasaye mu mvururu mu Kuboza kwa 2013 ubwo bamwe mu basirikare bayobokaga Riek Machar wari umaze kumwigomekaho. Nikki Haley avuga ko guhagarika inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenera Sudani y'Epfo ngo wenda byakwihutisha ibiganiro by'amahoro ari ibintu bikwiye kwitonderwa. avuga ko Perezida Salva Kiir adahangayikishwe n'imibabaro y'abaturage be kandi ko icyo ari cyo kibateye impungenge kuko bishoboka ko ntacyo byahindura. Cyakora ngo baracyasuzuma icyatuma Perezida Salva Kiir yumva. Ku birebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba kiri mu bibazo kuva mu myaka y'1990, ni igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro ariko kitigeze kirangwamo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, ahubwo cyabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro imaranira ubutegetsi, ikoresha gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato nk'intwaro y'intambara no kwinjiza abana ku gahato mu gisirikare. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziteze ko Perezida Joseph Kabila azakora igikwiye akarekura ubutegetsi nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ribiteganya, kandi akabikora mu gihe gikwiye, nibura akabisiga nk'umurage.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo gi Amerika tugaruke mu gihugu cy'u Burundi aho amasendika y'abaforoma n'abafasha babo mu Burundi ariyo SINAPA na CNTS agabisha ko mu kiringo c'imisi 14 azohagarika akazi ari hamwe leta itosha mu ngiro ivyo bumvikanye. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Mu itangaza amasendika SINAPA na CNTS yasohoye kuri uyu wa kabiri agabisha ko mu kiringo c'imisi 14 azohagarika akazi hamwe leta itotanga inyishu z'ibibazo ayo masendika amaze imisi aganira n'abarongoye igisata cy'ubuvuzi mu Burundi. Ayo masendika yemeza ko kuva ku itariki ya gatandatu kwezi kwa 11 buca twinjiramo azocahagarika akazi mu kiringo c'imisi 4 adashimishijwe. Meransi Hakizimana, umukuru wa sendika SINAPA, atubwira bimwe mu byo bifuza ko byohinduka.
Ikibazo cya mbere kijanye no kwivuza. Ni ukuvuga yuko leta dufitaniye amasezerano turumvikana yuko abakozi bose mu gisata cy'ubuvuzi bavuzwa na leta. Kabariyo iriha amagarama bijanye nuko kuvuzwa iyo bagwaye. Mugabo uno munsi leta ntitegekanye amafaranga akwiye, ugasanga amaduka y'imiti yavuganye n'ubushikiranganje ko yoza araha abagwayi bakora mu gisata cy'ubuvuzi azarafata ingingo dufatira ingingo. Acu usanga rero ivyo birabangamiye amagara y'abavuzi, mu gihe kandi nabo abandi bagwayi baba bakeneye yuko babavura. Ikindi twovuga tuvuze ku kijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi, hariho amategeko agenda abakozi, hanyuma ugacu usanga nk'iyo bagomba guhana umukozi ntibisunga amategeko. Niho uzawumva ngo igipolisi caje gufata umuntu kanaka, ukazawumva ngo buramatari yaje gufata umuntu kanaka. Mbere duhora tubona n'abantu tutamenya neza abaribo aho baza barondera abavuzi ngo baje kubarondera ngo cyo babakoze. N'umutekano muke kubera tutaba tuzi ibyo ari byo.
Iruhande y'ivyo amasendika y'abaforoma n'abafasha babo asanga n'itangwa ry'akazi mu gisata cyabo ririmo amahinyu.
Bikuru rero n'ivyo. Mugabo hariho n'ikindi twavuze kimwe navuga kijanye na governance, no kuvuga ukuntu aravuze ukuntu abakozi bahabwa akazi mu gisata cy'ubuvuzi, baravuze ibintu by'ibiturire mu gisata cy'ubuvuzi. Ivyo navyo nyene ntitubisiga inyuma, tugomba yuko vyotanga umuco kuko hariho n'abakozi bafunzwe twebwe turiko turaraba tugasanga bariko baradenderezwa turavye ukuntu bafashwe, turavye n'ukuntu iyo bariko baravuga igiturire hateza kubaho ubwitanga n'ubucakira. Mugabo uwagitanze kugeza n'ubu akaba ataraboneka, tugaca tuvuga tuti nakadenderezo abo bantu nibabare kure, hanyuma mugabo wankete zibandanye bidegembye.
Hakizimana hamagariye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'igisata kivuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique kutirengagiza ibibazo abaforoma n'abafasha babo bafise.
ubushikiranganje ni bukere kuko uri kurabiraba kuri ico kibazo umenga si kibazo c'ubushikiranganje umenga ni kibazo c'abakozi nibo bonyene bategerezwa kwijya bakimara ubushikiranganje ntibigera buvuga yuko amafaranga babuha adakwiye buri numira bagahengera hageze muri nankana akaba ariho bavuga ngo tugira manama kandi ayo manama atacashika ko mu gihe amafaranga yategekanijwe adakwiye akamo tugatera nishira hamwe mitiwele ku ngendo ifise yo kuburabuza abagwayi monopole ngudaciye mu maduka y'imiti ya mitiwele ngo ntahanduja ivyo bijanye kubiri n'amategeko ivyo bijanye kubiri n'agateka kabagwayi umugwayi ategeza kuja ahashaka umugwayi ategeza kuja muri farumasi ashaka hari n'ikindi kibazo kijanye n'ico n'agafashanyo cyo twokwita cotisation abanyonyi ba mitiwele batanga ugasanga bamwe babafatira ku mushahara w'ibanze abandi bakabafatira ku mushahara wose babakorera bimwe tugava tuti nta mwana n'ikinono ni hatangwe agatererano kamwe kuri bose
ihagarikwa ry'akazi mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ryaherwa kuba mu mwaka w'2013 ico gihe amasendika yiyamiriza amakori yo ku mishahara leta yari yashizeho Eroje Wirikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje Wirikaneza urakenuye mukanya rero duca tubashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu no munsi tukaza kugaruka kuvyerekeye abapfasoni baruka babanje gukogwa menyesha makuru wacu Bururi Alain Ivirankunda niwe yaduteguriye ikiganiro cy'amagara y'abantu cuno munsi
Ukwibaruka kumukenyezi arinze gukogwa canka giriwe cesarienne mu rurimi rw'igifaransa bishobora gushikira uwari we wese ageze muri ivyo biringo ariko nkuko muganga Emile Horugavye akora ku bitaro bikuru vy'Ibururi atuyagira vyibonekeza ko bishikira abakenyezi bafise ibihimba bimwe vy'umubiri bifise akagorane muganga Emile Horugavye niko atuyagira
hariho izerekeye umuvyeyi n'izerekeye umwana turashobora gusanga nk'umuvyeyi afise amagufa fayegeranye akikije aho umwana mukuvuka ca bamukoze irya mbere no kuvuga bazokwama bamukora imyaka yose azobashaka kwibaruka ibindi bishobora gutuma umuvyeyi bamukora mu kwibaruka nuko ashobora gusanga ingovyi y'umwana yaje gufuka ubwinjiriro bw'igitereko canke ugasanga hariho hari gihe amaraso ashobora kuja mu gitereko ico naco nyene kiratuma kenshi abavyeyi babakora ibindi navyo bijanye n'umwana igihe umuvyeyi ari kubise umwana ashobora kuruha cane umutima w'umwana amaze gutera cane ivyo bita souffrance fetale muri ico gihe umuvyeyi baca bamukora vyihuta kugira ngo umwana avuka akomeye
nkuko muganga Emile Horugavye ashishikara avuga biragaragara ko abakenyezi benshi barinda gukogwa arabagira ku bihe byo kwibaruka atagipimo na kimwe cimbanyi baba baragirishije iyo bigenze uko usanga mu gihe ariko arakogwa arico benshi bita cesarienne bitorohera abaganga nkuko muganga Emile Horugavye yongera ko
nahariko kazi tujejwe haragere gihe usanga akazi ari kenshi nyine umuntu akaruha tugereranije nko ku kwezi abakenyezi bari hagati ya 50 na 60 barakogwa ku kwezi nkuko gukogwa hari imiti babanza kumutera birashobora gushika ku muvyeyi ashobora kugira ingorane ariko nta wogira ubwoba turabahumuriza ko nuwo babanje gukora akenshi bigenda neza kandi bakaronka ibibondo hanyuma namagara yaba kamera neza
aba bakenyezi benshi usanga baba mu mitumba yakure bategira amavuriro canke ibitaro kenshi baragira ingorane
bamutunye ibipimo vy'amaraso barashobora kubona yuko atazi indwara agendana na cane cane umugera wa sida canke izindi indwara ababishoboye baragirisha n'igipimo co kumurika bita ecography kuruha barashobora kuruha ariko uravye ico baba barindiriye nko kwibaruka umwana iyo bamaze kwibaruka ubwo buruhe baraburahera
ico bikoze uyo muganga aravuga inyifato yoranga abakenyezi bibungenze kugira ngo ugo rugero rwo kugirirwa cesarienne rurinze rushika ntirubatere ingaruka
ikintu abavyeyi tubahanura nuko bapimisha imbanyi kuva ikiri ntoya kavuga nko mu mezi atatu ya mbere umuvyeyi wese afise imbanya akaba yamaze kuja kubonana n'umuganga akipimisha n'imiburiburi akaba amaze kwipimisha kane mu gihe yageze kwibaruka
ibyo bari biki byo babituma badasha gukurikirana mwe n'izo mpanuro mwa mwabahaye
hariho ababona yuko imbanya umenga ni ikintu gisanzwe avuga ati nabandi bahora bibaruka murazi ko kera bibarukira muhira ariko n'ubu turashobora kubona hariho umuntu dufata amaze kubona yibarutse umwana wa mbere n'uwa kabiri atangorane uwa gatatu agaca yibaza ati naho nyene bizogenda neza akavuga ati sinorinda kuja kwa muganga.
Ni ngombwa hagwizwe amavuriro hamwe n'abaganga mu burere cyane cyane bwo mu mitumba kugira ngo bakenyezi borohegwe kubitura. Uyu muganga wo mu karere k'ubuvuzi k'intare ya Bururi aravuga ibindi byokogwa n'abajejwe amagara y'abantu.
Bitaro byose ko byogira ivyo vyuma bakigisha abashobora kubikoresha bose kugira bigende neza nuko abaganga bo babakwiye. N'inyigisho zirakwiye kubandanya zikaguma zitangwa ababa barazironse bagasubira bagakarihirizwa ubwenge kuko munabizi mu miryango abaganga ntibashikayo ariko abo baremesha kiyago nibo baba babana nabaza kwivuza bitura amavuri.
Tumenyeshe ko kwisinzima abakenyezi bababa ibihumbi 500 aribo bitaba imana mu gihe cyo gukogwa uko umwaka utashe. Ivyo bikaba vyashizwa habona na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi aho mbere rinemeza ko abenshi muri abo bakenyezi bagwiriye mu bihugu bigize umugabane wa Afrika ari naho Burundi buherereye. Imvo n'ubukene bw'ibikoresho cyo kimwe n'abaganga karuhariwe mu gukurikirana abakenyezi bibaruka barinze gukogwa arico benshi bita cesarienne mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi ry'Amerika.
Mukanya turaza gusozera kino kiganira ariko imbere yuko duhana gahindukira tubanze duje gato mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyeshuri muri kaminuza zitanu zugawe muri ico gihugu bavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi ariko arakurikirana ino nkuru. Assumpta, mahoro ngaho mu Rwanda.
Wiriwe neza Diane.
Izo kaminuza zugawe zugari wiki zugarigwa rya zugagwa ryari akabariza
ya ni urakoze cyane hafi kaminuza eshanu zimwe cyane cyane urebye neza abantu bikorera bagiye baza gushora imari mu Rwanda. Hari yitwa Domo Kinyata University, hakaba yitwa University yaturutse muri Tanzania yakoreraga mu karere ka Ngoma mu Burasirazuba. Ni eshanu ndetse muri rusange zafunzwe kubera ko ikigo gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda cyasanze zitujuje ibisabwa, ugasanga ngo badafite abarimu bahagije, badafite ibikoresho bihagije. Ariko ikitangiye kugaragara zifunzwe muri iyi minsi, ariko ni igenzura ryari rimaze igihe rikorwa kuva uyu mwaka watangira. Noneho uku kwezi nibwo bafashe icyemezo cy'uko zigomba gufunga burundu. Ubwo rero ikikomeye kurushaho ni abanyeshuri bazigagamo twatanze amafaranga atagira ingano tujya mu mashuri, kandi twibagaga ko ari amashuri yemewe kuko Leta yahaye ibyangombwa. None tubuze uko twigenza, tubuze amafaranga twatanze, tugiye kwiga nta diplome dufite, ugasanga ari ikibazo abanyeshuri bahuriyeho.
Ahama abo banyeshuri hari ico Leta ivuga igiye kubafasha kugira ngo ico kibazo cabo gikemugwe?
Leta yari yasabye ayo mashuri ko abanyeshuri yari babirega muri ibyo bigo byafunzwe, ibyo bigo byabaha ibyangombwa byuzuye kugira ngo babashe kuzabona ayandi mashuri ahandi. Ariko igikomeje kugaragara n'ubwo bazabahoye ibyangombwa, hari abari barangije bandikaga ibitabo, ni ukuvuga ngo ayo mashuri yabo abaye imfabusa kuko ibyo bigo bitemewe bagiye gutangira bundi bushyashya. Hari abari baratanze za minerivari ntabwo zizagaruka. N'ubwo Leta ivuga iti nimurebe ukuntu mwagenda mukwirakwira mu yandi mashuri, ariko nabwo buri wese azishakira.
Urakoze cyane gose Assumpta Kaboyi, iyo nkuru uraza kubandanya uyikurikiranira hagufi. Hama tuze kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze Diane.
Nuko rero nshuti bakunzi, mu kanya turaza gusezerana ariko mbanze ndabibutse bimwe mu biganiro tubatunganiriza ku Ijwi ry'Amerika. Igihe c'isaha 10 muraza gukurikirana ikiganiro muri Isanga, ico kiganiro mukagikurikirana misi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa Mungu saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 turabashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe c'isaha 1 n'igice naho tukabashikiriza amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Kuri Facebook yacu murahasanga bimwe mu biganiro tuba twabatunganirije, mukabibona mu mafoto. Murahasanga inkuru zimwe ziba zakozwe n'amenyesha bakuru bacu bari mu ntara zitandukanye, choki mu Rwanda, choki mwe no mu gihugu cy'u Burundi. Iyo adresse ya Facebook yacu akaba ari radio yacu, VOA radio yacu. Turi kandi no ku buhinga bwa none ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ningaha nsozere kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, mwakoze mwatwumviriza. Muhinga bw'ivyuma yari Innocent Kimenyi, Diane nahazwe ndabipfurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu. Nacho vyakoze, nacho vyatanze, uribuko.
mubiri ngo bisuko bisa Chuja tanze gubibu kubiri gubisu kubisa.